Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi muduteze amatwi mwabonye butandukana. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezweho na Diane Ninina Hazwe.
Thomas Kamirindi urakoze kuduha mikro amakuru yacu turahera mu Burusiya indege intambara yegukira ico gihugu yarayikorotse higwa mu micungaro y'igisagara citwa Yeskese kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'Urusiya umushikiranganje kwivuna banse muri ico gihugu yatangaje no makuru avuga ko iyo ndege yari mu myemenyerezo yadutsemwo umuriro bitaramenyekana icawuteye yari indege mu bwoko bwitwa SU-34 bombe iteri bisasu vy'amabombe ku muvuduko wihuta nk'umuyaga n'imwe mu ndege Urusiya bwora bukoresha mu ntambara burimo na Ukraine nk'uko umushikiranganje kwivuna basi mu Burusiya yabitangaje. Umutegetsi yemeje ko abari muri iyo ndege bose bashoboye kuyivamwo amahoro bararokoka imbere y'uko isha igatokombera. Abategetsi b'igisagara caberemwo isanganya nabo bavuga ko umuriro n'ibisigarira vyayo vyaguye kuri imwe mu magorofa irimwo amazu menshi yo kubamwo ntibaratangaza ariko ivyo vyahononekariye igisagara ca Yeskesk. Iyo ndege yaguyemwo kiri ku nkengera y'ibivuko bitandukanye kikaba gihana urubibe na Ukraine kigwiriyemwo amazu abamwo abantu bagizwe n'igice kinini c'abasirikare bakorera mu vy'indege. President w'Urusiya Vladimir Putin akimenya no makuru yategetse ko abo vyega begeranya ivyo bikeka vyose kuco bacateye nsanganya bakabimuha bidatevye. Iturukanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo rikavuga ko umurwi w'igihugu jeje guperereza mu Burusiya uguriye amatohoza washize mu murwi w'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi. Kuri Burusiya na Ukraine kandi ivyo bihugu vyahanahanye imfungwa z'intambara. Ukraine yabohoje imfungwa 108 Burusiya bwari bwarapfunze ababahujwe uko ari 108 bose n'abagore. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa yacije kuri televiziyo yasiguye ko 96 mu babohojwe ari abapfasoni n'abasirikare 12 basigaye bakaba basivile. Yashimiye abakoze ibishoboka vyose mu gikorwa yise icubutwari agira ati uko tugira mu minwe yacu imfungwa nyinshi z'abanyagihugu b'Urusiya ni nako amahigwe yo kubohoza vyihuse abacu bapfungiwe mu Burusiya yiyongera. Urusiya ku ruhande bwabwo nabwo bwabuhoje abanyagihugu 72. Umushikiranganje wo kwivuna banse muri ico gihugu yavuze ko bagizwe n'abasivile gusa. Ibiro vya president wa Ukraine bikasigura ko kuva intambara igiye kumara amezi 8 hagati y'Urusiya na Ukraine yaduka ari ubwa mbere ivyo bihugu bihanahanye imfungwa zigizwe n'abagore gusa. Ishamwe mpuzamakungu honu yongeye kugabisha ko intambara iri mu buraruko bwa Ethiopia ishobora gukwega karambaraye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagabishije yumvikanisha ko amazi ariko ararenga inkombe kandi ko inzira ya gisirikare idashobora guheza amatati n'intambara muri Ethiopia. Guterres yagize ati ndugure twa mugina ubwicanyi urugomo kubomagura inyubakwa n'amabarabara vyabaye ndanse muri Ethiopia bibandanya gufata indi ntera. Ingabo za Eritrea zibwirizwa kuva muri Tigre nayo handi ho nta gahengwe kazopfa kabonetse. Guterres ayo majambo yabwiye abamenyeshamakuru bari ku cicaro gikuru ca ONU muri leta ya New York muri Amerika. ONU ibicije ku munyamabanga mukuru wayo yahamagariye amakungu kuja hamwe agatorera inyishu intambara ya Ethiopia. Iryo shamwe ryemereye umuryango umwe bwa Afrika imfashanyo zose uzokenera kugira ngo ico wise umuriro udahera abanyagihugu ba Ethiopia babayemwo uhera. Kwindi migabane naho ijwi rya Amerika mu rurimi rw'igipersane rukoreshwa muri Irani ritangaza ko polisi y'ico gihugu yayimijaguye amasasu mu banyororo bagerageza guhunga umucanwa mwinshi wadutse ku wa gatandatu w'indwi iheze mu ibohero rinini riri muri quartier twa Evina. Ibohero ryahiye n'iryo rifungiwemo abanyepolitiki abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira agateka kazi na muntu bakomeye muri ico gihugu. Ijwi rya Amerika muri Irani ivuga ko amakuru y'imfungwa zarashwe zigerageza guhunga umuriro riyakesha amasoko yaryo gizeye. Ayo masoko abandanya sigura ko abahitanywe n'uwo muriro barenga ku 8 batangazwa na Irani kandi ko ibitero vyuzuye indembe ariko bigoye murantunga kandi ko ibitaro vyuzuye indembe ariko bigoye kwashika kuko police yaziye amarembo hibuza aboza gutohoza ubutegetsi bwa Iran bwase kugira ico buvuga kuri ano makuru yose n'ivyagirije hagataho umuryango umwe bwa buraya wafatiye bihano abategetsi ba Iran 11 barimwe umukuru wa police ijejwe vy'imico n'umushikiranganja jejwe ivyo kumenyesha amakuru abo bose bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhohotera abakoze imyerekano yamiriza urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme yitwa Marsa Amini w'imyaka 22 abaranira gateka kazina muntu n'umuryango wa nyakwigendera bemeza ko uyu mwana yazize ihohoterwa polisi yamukoreye imuziza kutitwikira neza polisi yo ikavyamira kure mu gusigura ko atanurwara yigeze imurya ahubwo yahitanywe naho abaganga ipolisi ivuga ngo bamubaza afise imyaka 8 ipolisi kavuga ko yari yabazwe mu mutwe. Abatalibani bakajije ingingo zikumira umwana w'umwigeme kwiga ibisata by'inyigisho zitandukanye muri kaminuza igipapuro umukobwa wese yipfuza kwiga kuri kaminuza y'igihugu muri Afghanistan abanza kuzuza imbere yo gutora igisata yiga ijwi rya Amerika rifitiye na kopi cerekana ko ataburenganzira bwo kwiga ibijanye n'ubu ingenieur mu byo kubaka umwuga wo kumenyesha makuru kwigira kuvura ibikoko kuminuza mu by'indimo n'ivyisindimwa muri rusangi. Umuyabaga yitwa Hassine Hamad w'imyaka 19 yabwije ijwi rya Amerika ko yipfuza cyane kwiga ivyo kumenyesha makuru ariko mu gihe yagiye gukora ikibazo kimuha uburenganzira bwo gukurikira izo nyigisho yasanze urupapuro yuzuza ico gisata kitemerewe no kuvuga kitariko ishamwe riharanira agatsika k'umwana rikatabariza abana muri Afghanistan.
Diane ni nena azgura koze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Urwanda ruritegura uko rushoboye kose ko Ebola ishobora kwinjira iturutse muri Uganda no kuyikumira.
Iyo witegura ntago witegura ureba ku mpaka gusa n'imbere mu gihugu kuko ntushobora guca ku ruhande kuko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye na yaba ruje kwivuza yaba ari umushyitsi mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho alerte nk'iriya turyingesera.
Muganga Menelas Neshimana ashinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola mu Rwanda ejo yari mu myitozo yuko bakwakira umurwayi wa Ebola mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Mu Burundi leta ifite impungenge z'ibibazo by'imbuto n'ifumbire mva ruganda. Mu Burundi kandi ibice bitandukanye by'igihugu ariko rero inkuru nziza nuko ibikomoka kuri peteroli byongeye kuboneka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimuje kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urimo urategura ingengo y'imari yo gufasha ingabo z'u Rwanda zirimo zirwana n'abashamikiye ku mutwe wa leta ya Kiyisilamu mu ntara ya Cabo Delgado ikize cyane kuri peteroli na gaz mu majyaruguru ya Mozambique. Iyi nkuru turayigezwaho na Temistocle Mutijima uri mu Rwanda.
Imyivumbagatanyo y'abarwanyi b'umutwe witirira idini ya Kiyisilamu muri aka karere k'amajyaruguru ya Mozambique yatangiye mu mwaka w'2017 yahitanye abantu basaga 3,000 ndetse ikura mu byaba bakaba miliyoni. Iyi myivumbagatanyo yatumye kompanyi Total Energy SA y'Abafaransa ihagarika umushinga wayo wo gutunganyiriza gaze muri ako karere wari ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe iyo mirimo yabisubukuwe byahuguraye ahandi hantu ho gukura gaze muri iki gihe Uburusiya burimo guhagarika kugurisha gaze yabwo kuri uyu mugabane. Madame Nabila Masirari, umuvugizi w'uyu muryango ushinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga n'umutekano, yemereye ikinyamakuru Bloomberg ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo kuganira ku buryo bwo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Icyakora yongeraho ati nta kindi nabivugaho kugeza igihe umwanzuro uzaba wamaze gufatwa. Icyakora abategetsi bo muri uyu muryango batifuje gutangazwa amazina babwiye Bloomberg ko ibiganiro mu banyamuryango kuri ubu bufasha bigeze kure kandi igitekerezo gishyigikiwe cyane n'ibihugu by'Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani. abo bategetsi bombi bavuze ko impamvu y'aya masezerano ihura neza n'icyifuzo cy'uwo muryango cyo gufasha umugabane wa Afurika kwishakamo ibisubizo ku bibazo uhura nabyo, ari nako bitanga amahoro n'umutekano kandi bikanawuha kugera ku bubiko bugari bwa gaze bwo ku nkombe za Mozambique. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, Madamu Yolande Makoro uyivugira yabwiye Bloomberg ko hari ubukangurambaga buhuriweho n'u Rwanda na Mozambique hagamijwe gushaka ubufasha mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi gifasha ibikorwa by'amahoro mu rwego rwo guharanira ko ibyagezweho mu rugamba rwo kurwanya intagondwa bikomeza. Madamu Makoro yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bagera ku 200,000 birukanye intagondwa mu birindiro byazo bafasha abaturage kugaruka mu ngo zabo. Mu kwezi gushize, umuryango w'umwe bw'Uburayi wemeye gutanga inkunga ingana na miliyoni 15 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 14,600,000 z'amadolari y'Amerika ku mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo woherejwe muri Mozambique. Iyo nkunga yatanzwe binyuze mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi cyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Impuguke mu mibanire y'ibihugu zisanga kubona inkunga y'ubumwe bw'Uburayi kw'ingabo z'u Rwanda bishobora kongerera Perezida Kagame kurushaho gushyigikirwa no kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga mu gihe arimo kwagurisha igisirikare cye gifite ku mugabane wa Afurika ngo gihinduke igisirikare cyitabazwa mu gukemura ibibazo bihagaragara. Mu 2020, Perezida Kagame yohereje umutwe w'ingabo Ibangi ho muri Repubulika ya Centrafrika gufasha kurinda leta yari yugarijwe n'inyeshyamba, ndetse ari mu biganiro byo gutanga inkunga ya gisirikare ku gihugu cya Benin mu rugamba gihanganyemo n'imitwe yitirira idini ya Kiyisilamu. Raporo y'impuguke za Roni ishinja ingabo z'u Rwanda kwinjira mu ntara y'Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha ibikoresho no gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 washinzwe mu 2012 uvuga ko haranira inyungu z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo birego ari ku Rwanda rwagiye rubihakana.
Tukiri mu Rwanda, ejo kuwa mbere ibitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali byakoze imyitozo yo kwakira umurwayi wa Ebola iramutse igeze mu gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi wari uhari.
Uwo mwitozo wakozwe hakirwa umurwayi waje agaragaza ibimenyetso by'umurwayi wa Ebola. Uyu murwayi akigera kuri serivisi y'aho bakirira abarwayi yahise abazwa niba yaba yarageze mu duce twagaragayemo Ebola. Uyu wari wakinnye nk'umurwayi yakiriwe n'abaganga bari bambaye bikwije. Abafashe ibizamini by'umurwayi babaga bikwije kuva ku mutwe kugera hasi. Muganga Imakire Kambutse ukorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yagaragaje uko umurwayi ukekwaho indwara ya Ebola afatwa.
Twakiriye umurwayi wacu yaje atubwira ibimenyetso afite, babashije kumushira ahantu hamwe isolation, turimo no kumukorera ibizamini kugira ngo tumenye ese koko niba ari uburwayi bwa Ebola. Nyuma yaho rero umurwayi wacu twaje kumenya koko muri simulation ariko ko yagize indwara ya Ebola. Dufite icyumba cyahariwe kuba cyafasha uwo murwayi kudahura n'abandi barwayi cyangwa abarwaza, bikanemerera abaganga kumwitaho birinze bikwiriye mu gihe bategereje ko yakorerwa ibyo bizamini byemeza koko niba ayifite iyo ndwara cyangwa ntayo, hanyuma nyuma yaho akahita ajyanwa ahabugenewe.
Muri uyu mwitozo wari wigize umurwayi, umwitozo warangiye abaganga bemeje ko asanganywe indwara ya Ebola. Muganga Nyeshimana Menerasi ushinzwe gukurikirana indwara ya Ebola mu gihugu hose yavuze ko abaganga bagomba guhora biteguye.
Abagiye muri ziya district bafite ibyago ko bashobora kuba bafite indwara bajyanwa aho bita quarantine site. Ariko iyo witegura ntago witegura ureba ku mpaka gusa n'imbere mu gihugu, kuko umuntu ashobora guca ku ruhande, ashobora guca ku ruhande akisanga mu gihugu imbere, akisanga kuri consultation Faisal, akisanga muri consultation Gihundwe, akivuze ko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nawe, yaba ruje kwivuza yaba ari umushyitsi. Mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho alert nk'iriya turigengesera, so ibyo birakora ku mipaka yose bikanakorwa n'imbere mu gihugu.
Uyu muganga asobanura ko kugeza ubu imbaraga nyinshi zashyizwe mu kwita ku bava mu gihugu cya Uganda berekeza mu Rwanda.
Abava Uganda baza mu Rwanda barakorerwa screening aho binjirira, kwinjirira ku bibuga by'indege, bakwinjirira ku mipaka izwi, ndetse n'abaca ku mipaka itazwi hongerwa ubushobozi bakamenyekana. Aho kuba ku murwayi ashobora kuza akabonekera habonetse hose, bisaba ko ibitaro byitegura, kuko mwabonye ha ku bitaro bya Faisal no mu bindi bitaro biri gukora Madrid, agomba kuba afite igisubizo kiri interneti, nimbona uhura na kriteri nahawe ndamushyira hehe, iyo tuyita holding area, kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima. ufite umuriro ufite ukeneye serumu ko abantu haba bayibora baruka cyane bakagira n'impiswi kurya itazahara noneho nyuma ya holding ubujyana muri treatment center kuko ashora kurwara igihe kirekire
kugeza mu Rwanda hamaze gushyirwaho ibitaro bimwe bizakira abarwayi ba Ebola mu gihe baba bagaragaye mu Rwanda ibyo bitaro biri Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cya Uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa Ebola Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda muri iki cyumweru dushoje yategetse ko uturere tubiri twabonetsemo iyo ndwara dushyirwa muri guma mu rugo muri utwo turere twa Mubende na Kasanda utubari utubyiniro n'ahurira abantu benshi hafunzwe ndetse ibinyabiziga bitwara ibiribwa bishyirwaho amasaha yo gukora abantu 58 ni bamaze kwandura Ebola muri Uganda imaze guhitana abagera kuri 19 barimo n'abaganga Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali
tuve mu Rwanda tujye mu Burundi Ministri w'intebe Gervais Ndirakobuca ejo yatangarije abayobozi banyuranye barimo n'ab'intara zose z'igihugu impungenge za leta ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mva ruganda ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera I Nairobi muri Kenya
Iri nshuro ya kabiri mu kiganganje wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca ahura n'abakuru b'intara zose zigize Burundi kuri uyu wa mbere bongeye guhurira ku murwa mukuru wa politiki Gitega ibibazo bihanze igisata cy'uburimyi nizo byafashe umwanya muremure w'ibiganiro ibibazo birimo umwavu w'ikizungu udakwiye kandi utagera ku barimyi bose imbuto zidogerwa n'abarimyi ko zidakwije ibyangombwa bigatuma umwimbu uba muke cyane hamwe n'amakenga ku nkurikizi asaba abakuru b'intara n'ibisata bitandukanye kutamubesha mu kiganganje wa mbere yerekanye impungenge afite kubijanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato Gervais Ndirakobuca
ndabaje kubera amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abene gihugu bwabo gacusanga nta kimije kubamarira nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuwe inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye izo z'amashyirahamwe yaguze ahereza abene gihugu mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza
mu kigo kizabukije ari gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu bavuga ko atabushobora kubaca mu ryahumye uwagiserukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye
izabu ushika uno munsi nta mbuto iha amashyirahamwe kuko sifitejwe izabu iha imbuto abagwiza mbuto mugabo birashika ko ayo mashyirahamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabu hanyuma kubijyanye n'icyizere nacyo izabu kugira ngo imbuto zayo tetita kurubuga haba hakotwe ibintu byinshi ubushakashatsi amageragezwa mu ntara zitari nke
umukuru wa leta yanagarutse ukindi kintu kimuraje ishinga ikena cy'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe FOMIR ikorera mu Burundi yavuze atunga urutoki icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe bari mu nyubako imwe Gitega
cyagiye maravuze ngo bateye ubusizi bugaragara uno munsi mucamuza guhindura ivugo mucavuga ngifumbire bari bayiteranye ndazi ko ariko mucamuza kuvuga naho twaruka ngaha mwavuze ngo bateye mu takabugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu twaje kugira dutore inyishu z'abarundi benshi da situation muitange ukwimeze manyange namubonye yagarutse ngira tubeshe ngira tugire kwa fisa amatone ibihumbi 17 atane ibihumbi 10 bafise manyango gasura kutubesha no munsi hoho tuva ngahato kwikijije
emerjide manyange yegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI yijeje ko mu kiringo kitarenze indwimwe igihugu cyose kizoba gifise n'imiburi iburi ibice 70% by'ifumbire kenewe
aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyindwi turimwo atantara izobe munsi ya 70% cyonya ko mushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha irishengero ryose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntumbero muduhaye tuyishikeko twavuze yuko tutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icyizere turabeko cyogaruka ariko naho nyene yakuye mushikiranganje wa mbere hakagira ko duciramwo muzoca inkoni ngufi
mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeje ko barishe amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi heze barorera mperumbone
byari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga nibakurikiza ikiranga minsi cy'indimo ntiduhomba ifumbire tubuze ifumbire igari yuko indimo zipfuye
twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka kugihe none umunsi turacyarindiriye ifumbire twasabye ntiturayirose murumba yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbo abayiteze muke wari gutera ibiro 5 dusanzwe kuratera ibiro 2 kosaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigo FOMI kaza niyo hanze kugira ngo isahirize turonka umwavu
none twebwe tureka kuronka gute kandi kwatanza avance tukongera tukakombora none tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bampaye ubujeto umva bica bimbana ibibatsi
ko botunganya hamwe umurimi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yize ifumbire ntakizigiro mfise kuko nkuno nkubu hari hageze ko mvumbire
ibibazo by'uburimyi bya gishinga mushikanganje wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane Mugiha katasi katangurana n'ukwezi kwa cyenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiratasura ku munsi wa gatandatu n'ukuri w'Imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushira hamwe nabo barongoye mu gusabira imvura Burundi umushikiranganji wa mbere yavuze ko Imana yabumvise yongera kati iby'ikirere ntawo byizera Maza sa umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ivyerekeye ikirere gusigura amatariki yibaza imvura izotasurira ko nuko abona ibintu Eroje uri kaneza juri ya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Turacyari mu Burundi. Mazutu na lisansi byongeye kuboneka abatwara abagenzi barashima ko batagikora imirongo kuri station zo kunywesherezaho. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Haraheze gihe kitari gito mu Burundi harangwa ibura ry'igitoro mu bice byose bigize igihugu aho ubuzima bwarushijeho kuzimba ku banyagihugu bose gusa kuri ubu abashoferi bakorera mu gisagara cha Bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bamenyesheje ijwi rya Amerika kubara gahengwe kuko batagitondera igitoro guhera mu ndwi iheze aho bamenyesheje kwaho bashitse hose bakironka
turashima gose kuko mu gihe cy'ikena ry'ibitoro twari duhangayitse gose kandi n'abantu babona ko bari bahangayitse cyane bararuha batandaye mabisi Natwe bw'inyene ubwacu byaraduhangayikisha turiko turarara ku station ngo ubu turashima uko bimeze
kuko ni sawa mbona muri no minsi aho ushitse baguha ko yari atabantu benshi bari unyoye chamake yo ngo mbona ari nace handi mbona ni sawa
icizere cyo gusubira kuronka igitoro byibuze mu munsi umwe mu Burundi ngo cyari cyarayoyotse nkuko abo bashoferi babandanya babivuga ko ari gitangaza kuri bo
karese nyumvira ko nongera ahantu ngeze ku mugoroba Nachura kazi hama ngashika kwa station nganuwe shibitori.
Numu nara ya Gitega, mumugwa mkuru wa politiki, abasanzwe bakoresha imodoka zunguru za banu, bavuga nyina bakunzi ibijwi rya Amerika, barashimi jobone kajigitoro, kukaho bahora batwarira umuntu amafaranga ibihumbi mirongo ibiri, ubu yasubiye hagati ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri, kandi aho bashitse bakaba bashobora kukironka.
Igitoro nticaboneka, isasi warahatona hivi yose igahera, n'iyindi gahera ugavugurisha magendo, madugurisha magendo n'ishe byacu ariko nanenge no kidanda dakoba cyuko gerageza kuzimba bakiri uvuga kuva ngaha gushika mu kayoboro twari hishi ibihumbi mirongo ibiri canke tukarihisha yari gushika makambo ngo bahitoro kibonekeye akabiri n'ikezo nta mukire yidoga kwe
abanyagihugu nabo basanzwe bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uburyo bwo kwiyunguruza ubu bworoshye ubwereranije no mu minsi iheze imirongo yahora yibonekeza mu bituro by'amabisi amasaha yose mu bice by'igisagara cha Bujumbura yaragabanutse nkuko babisigura
ko ni uravye ku mastasho atandukanye aho ciye urabona ko gitoro kihari y'abamazutu y'abayisanse no ngaha amabisi abantu barabaringuruza bitabagoye uretse gusa ko iyo hageze ku mugoroba kubera abantu batahira rimwe bishika imobisi zikamera nka ukumenga zirikase kubera abantu batahira rimwe ari benshi abantu bagaca babanza kurindira kubera umwanya uko bisi zibanza gufata umwanya gushikana abantu zikongera zikagaruka
ibiciro by'ibiribwa bitandukanye byaradugijwe n'abadandaza bitewe n'ibura ry'igitoro abo banyagihugu basabye leta ko yogira ico ikora kuri ibyo nabyo bigasubira ku murongo
ibifunguka byashyize ibingorane
akamumotsotera leta kubijanye n'ivyo nuko yoraba bishoboka igakurikirana ibintu bya n'iduga ry'ibiciro ku bintu cyane cyane by'ibifungurwa kubera ibifungurwa byaraduzibe aho ibitoro byari byakenye karaba ko ibiciro bishobora gupunguka ku bintu bya n'ibifungurwa ngo akona vyo nyene biri mu bintu zimbisha ubuzima.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji bw'ubudandaji ari nabo bafise uburenganzira bwo kuduza canke kumanura ibiciro ngo tubabaze ico bagiye gukora kuri ibyo bidandazwa byari byaradugijwe kubera ibura ry'igitoro ariko twabakenye gushika ubwo twatunganye inkuru iboneka ry'igitoro mu Burundi rije nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari akagwika abantu bari mu nzego zo hejuru katumye habaho ikena ry'igitoro aho yaciye amenyesha ko agiye kubyikurikiranira ico gihe akaba yaciye ahindura gusura bamwe mu bari bagize guverinoma y'u Burundi barimo n'umushikiranganji wa mbere. Kuri ubu mu Burundi igitoro kikaba kiriko kiratangwa n'ikigore Jidezo hamwe n'ishyirahamwe Entel Petrol. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi barenga 600 bari mu nkambi y'agateganyo ya Mwonge Mwonge bimuriwe mu yindi nkambi iri Imulongwe hombi ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Izi mpunzi z'Abarundi zari zimaze umwaka urenga ziba mu nkambi y'agateganyo ya Mwonge Mwonge iri mu mujyi wa Baraka. Zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba haseri na leta ya Kongo yazimuriye mu nkambi ya Mulongwe kuko zari zugarijwe n'ubuzima bubi.
Twajya rimwe ku munsi n'izo njya mu kuzijya tukazijya nka saa cyenda kwanzira mu gatondo tukava mu gatondo tutariye impaka injya tukazijya isaha cyenda. Tumaze kuzijya isaha cyenda rero baca turarira ibyo nyine tugasubira kuroga izindi njya zihiye kandi isaha cyenda z'uwundi munsi. Uyu ni umubabaro twari tuhabayeho mugabo turashima ko Mutamawiro yabibonye ko yodukura makijya tugwa akatuzana ngaha. Tumaze gushika ngaha rero twaranezerewe, tumaze kumva yuko tugomba kuzanwa ngaha twaranezerewe, tuvuga ati Imana ishime ko tugiye turabe ko tworonkara kw'amafomu tuve ngaha ahantu nubwo inzara yuko makwikira ngaha.
Izi mpunzi z'Abarundi zimuriwe muri inkambi ya Mulongwe zivuga yuko nubwo ziri guhabwa ibifungurwa zifite n'ikibazo cyo kutagira uburaro bushemeye aho bazihitije mu bihangare bya 10 n'icya 11 ndetse n'icya 12. Mbona Bucamari n'Uwimana Emile ni mu bamwe mu bajanywe mu nkambi ya Mulongwe.
Nabureta dufise bwo kwifuka, naburago dufise bwo kurara ko na misegetera dufise ahantu hari imbeho nyinshi, hari n'imbeho, hari n'imibu. Turakeneye ibyo kuvoma, turakeneye imbabu, turakeneye amasafuriya yo gutekamo na kintu duvuze cyo gutekamo. None ko mwavuze ko mudukuye muri akeyi kuko tuzi umuntu avuye muri akeyi kabagiye mu bundi buzima bushasha. Ubwo buzima bushasha rero butwagiyemo na kintu duvuze cyo kuvoma na kintu duvuze cyo gutekamo no kuryama tujyama mu ivu ntitugire icyo tujyama ko twabikeneye cyo mwadufasha rwose.
Icyo dusaba ni uko baza kuduha ibya yo amadusha amatoilette saba kandi ko twahora tubona amazi yo kunywa kuko tu amazi turabona ari imbogamizi kuyabona.
Gusa zimwe mu mpunzi zisanzwe muri inkambi ya Mulongwe ziri gufasha impunzi zavuye mu nkambi ya Mwonge Mwonge ibikoresho byo gutekamo.
Ebwe rero tubonye ko harimo imiryango yacu benshi ari bene wacu, noneho Abarundi twese turi bene wacu twaje tubafasha turabaha ibi byombo byo mu nzu amasafuriya. Turaba ku masafuri nka jewe nasanze harimo umwene wabo n'umudamu wanje naciye ndamuha amasafuriya abiri manini manini n'andi abiri mato mato, ndamuha n'isahani zine, ndamuha n'amabido abiri. Hama si jewe gusa, hariho n'abandi benshi bagiye babaha amabido bakabaha amasafuriya bakabaha amasahani bakabaha imisegetera bari basanzwe bafise kugira ngo byorohe baryame neza.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye aseri ariko ntijyababona kuri telefone zabo. Mu cumweru gishize mu kiganiro umuyobozi wa aseri mu ntara ya Kivu y'Epfo yagiranye n'abamenyeshamakuru muri Uvira yavuze yuko bazimurira impunzi 867 mu nkambi ya Mulongwe zirimo 600 zari zisanzwe mu nkambi y'agateganyo Mwonge Mwonge naho zirenga 100 bakazazivana mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi. Ibamo impunzi z'Abarundi zirenga 600. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Ariko rero kandi ntimuze gucikwa n'ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga yanyu guhera saa 10 nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.